Tito kigabane cya gatatu. Uyibutse kugamburukira abakuru n'abafise ubushobozi no kubumvira no kwitegurira igikorwa cyiza cyose no kutagira uwo bamba ikibara no kutitoraguza no kwengenga berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose, kuko natwe nyine kera twari ibipfu, turi intabarirwa, tuzimizwa, tujakariye kwifuza no kwinezereza by'uburyo bwinshi, twama tugira urwanko n'igono, turabo kwanywa natwe twangana. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza, itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko ikurikije ubwinshi bw'imbabazi zayo idukirisha ukozwa kuza no kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha guhindurwa basha na mwemwera we yaducunshuriye ko ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo tugirwe intungane n'ubuntu bwayo, tuce tubabaragwa b'ubugingo budashira nk'uko tubyizigiye. Iryo jambo ni iryo kwizerwa. Ndagomba yuko utsindagira ibyo ubikobereje, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo gushishikara gukora ibikorwa byiza. Ivyo ni vyiza, bigira icyo bimarira abantu. Ariko impari z'ubupfu no kudondora ivyo amamuko yabo n'imitungano no guharira ivyo mu vyagezwe wamubizibukira, kuko bitagira ikimazi kandi ari ivyo busa. Uzana ibice nibamara kumuhanura ubwa mbere n'ubwa kabiri akanga, ntukamwemere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ivyaha yitsindisha. Ninagutuma kwa rutema canke tukiko, uzogira umwete wo kusanga Nikopoli, kuko ariho nagabiye kuzomara gatasi. Witwarike guherekeza no gusezera neza Zene umuhinga w'ibyagezwe na Apollo, kugira ngo ntihazogire icyo babura, kandi abacu nabo nibige gushishikara gukora ibikorwa byiza ngo babone kumara ubukene babikwiye rwose, kugira ngo abacu ntihabure icyo bamarira abantu. Abo turi kumwe bose baragutasha, ntahirize abadukunda dusangiye ukwizera. Ubuntu bubane namwe mwese.